mwumva n'ijwi rya Amerika. Radiyo ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba, ndabaramukije ndabayifuriza umugoroba mwiza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Aloise Bigirimana
na Fidenio Ngabo. Nanje ndabaramukije, kaze mwese mu biganiro byacu.
Hari gahunda ikomeye igihugu cyacu gishyizemo imbaraga igendanye no gukurura abashoramari ndetse no kubaha ibyangombwa byose cyangwa se incentives zihagije kugira ngo twagure isoko ryacu ry'umurimo.
Uyo ni Judith Uwizeye, umushyikiranganji w'ibikorwa n'abakozi ba Leta mu Rwanda, avuga kuri zimwe mu ngingo Leta ifite zo guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'akazi.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaza ko abategetsi b'Uburusiya bariko baratwenga Amerika kubera amatohoza atera yiyongera ku by'uko nimba Uburusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka uheze.
Yavugwa muri Amerika kandi turabwira ayo umuyobozi mu byo kumenyesha amakuru mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene yatanze imihoho.
Perezida w'igihugu cya Angola José Eduardo dos Santos avuga ko amagara yiwe atifashe neza yatavutse ku mugwa mukuru Rwanda nyuma y'ikiringo cy'ukwezi yari amaze muri Espagne.
Aya namwe mu makuru duhava tubashikiriza, ariko imbere yaho tugira tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru avugwa hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaza ko abategetsi b'igihugu cy'u Burusiya bategereza kuba bariko baratwenga Amerika kubera amatohoza atera yiyongera ku by'uko nimba Uburusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka uheze. Perezida Trump avuga ko ivyo vyagirizo ari icyitwazo kitagira ishingiro cy'abademokrat kugira baronke insiguro y'ugutsindwa kwabo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uheze. Mu byo yashize ku rubuga Twitter no musi wa kabiri, Perezida Trump avuga ko amatohoza ku by'uko abari bajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza kwiwe bakoranye n'abategetsi b'u Burusiya kugira bamufashe gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu afatiye ku makuru y'ibinyoma. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinzwe na Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uheze. Yavuze ko ukwivanga ku Burusiya mu matora yo mu mwaka uheze biri mu byatumye atsindwa muri aya matora.
Muri Afrika naho mutambukanye w'umukuru w'igihugu cya Nigeria Aisha Buhari kuri wa kabiri niho yafata indege imushikana i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza, aho umugabo wiwe Muhammadu Buhari asanzwe ari kwivuza. Ibyatumye haba amakenga ko amagara ya Buhari iyo batifashe neza. Itangazo ryashikirijwe n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vyiwe avuga ko umutambukanyi wa Buhari agiye kumara igihe ari kumwe n'umugabo wiwe asanzwe ari mu karuhuko ko kugwara. Umukenyezi wa Buhari yashimiye amamiliyoni y'abanyanigeria ku masengesho badahengeshanya basengera umugabo wiwe kugira atore mitende. Ibyo byashikirijwe n'umuvugizi w'umukenyezi w'umukuru w'igihugu Adebisi Olumide Ajayi. Ni mu gihe ejo ku munsi wa mbere Nigeria ariho cyahimbaza umunsi mukuru witiriwe demokarasi, umunsi w'akaruhuko muri icyo gihugu kandi wahuriranye n'imyaka ibiri irangiye Perezida Buhari ashikiriye ubutegetsi. Iyo myaka ibiri yose akaba yimaze ku butegetsi mu gihe amagara yiwe adasiba kwama yamukitse ku buryo abantu bibaza ko yoba gifise amagara n'inguvu zo kurongora igihugu.
Mu gihugu cya Iraq naho ibitero bibiri bitandukanye by'amabombe ku mabarabara yuzuye abantu n'imodoka ku murwa mukuru Baghdad byahitanye abantu 27 mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri, abandi batari bake bakomeretse. Bombe ya mbere yaturikiye hafi y'imangazini igurisha amabarafu mu gice kigenderwa n'abantu benshi cy'umurwa mukuru citwa Karada. Iyo bombe yahitanye abantu 16 ikomeretsa abandi 75. Amasaha make nyuma yaho bombe ya kabiri yaturikiye hafi y'ibiro vya leta mu gice cy'umugwa mukuru citwa Shawaka. Iyo bombe yahitanye abantu 11. Leta ya Kiislamu yitiriye ivyo bitero vyombi. Uwo mugwi umenyesha ko vyari bitero vyarihevye vyarondera abayisilamu b'abashiite aribo benshi mu gihugu ca Iraq. Ivyo bitero bibaye iminsi mike nyuma yuko abayisilamu batanguye kubahiza ukwezi guhezagiye kuri Ramazani. Leta ya Kiislamu yaragize uruhara kandi mu gitero cya bombe cyagizwe mu gihe cy'Ramazani mu mwaka uheze cyahitanye abantu bagera ku 300.
tugaruke muri Leta Zunze za Amerika umuyobozi ajejwe kumenyesha makuru mu biro vya Perezida wa Leta Zunze za Amerika Mike Duke yahisemo gutanga imihoho inyuma ya mezi atatu gusa yaramaze muri ayo mabanga. Mike Duke umuhinga muhanuzwa jambo mu mugambwe w'abarepublikani yatanze imihoho haraheze indwi zibiri yamara Perezida Trump yasabye kwabandanya amabanga yiwe mu kiringo c'urugendo rw'imisi 9 yaramaze mu karere ko mu buseruko rwagati no mu karere ka Buraya. Duke yabwiye ikinyamakuru Politico candikira aha muri Leta Zunze za Amerika ko yahaye Perezida Donald Trump rwandiko rwo gutanga imihoho ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu kandi amenyesha ko yamwemereye, ariko amenyesha ko azogenda ari uko arangije urugendo yarimwo mu mabanga. Ntamvu y'iryo tanga imihoho ryamenyeshejwe.
Mwananya kumbiza makuru yo hirya no hino twabateguye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Tugaruke mu karere ka Afrika aho Perezida w'igihugu cya Angola Jose Eduardo dos Santos avuga ko amazi igihamagara yiwe atameze neza yatahutse ku mugwa mukuru Rwanda inyuma y'ikiringo cy'ukwezi yari amaze mu gihugu cya Espagne. Amakuru yatangajwe n'abategetsi b'umugambi uri ku butegetsi MPLA. Harabaye urukurukuru rukomeye mu minsi ya vuba ku magara ya dos Santos. Umukobwa wiwe Isabel yategerejwe kwiyamiza urukurukuru rw'uko se wiwe yapfuye ari mu gihugu cya Espagne. Umuvugizi w'umugambi MPLA Anastasio do Brito yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse ko Perezida dos Santos afise imyaka 74 muri iki gihe yashitse mu gihugu ciwe ku munsi wa mbere ku muhingamo. Umugambwe MPLA mu bwabaye bwa mbere waremeje ku munsi wa mbere ko dos Santos yisuzumishije amagara yiwe igihe yari mu gihugu cya Espagne mu rugendo rutari rw'akazi rw'amaze igihe. Dos Santos ari ku butegetsi muri Angola kuva mu mwaka w'1979 nazohiganwa mu matora mu kwezi k'8 rizoba ribaye ihinduka rikomeye muri ico gihugu gitunze ibitoro. Perezida dos Santos avugwa ko yivujije indwara ya kanseri mu gisagara cya Barcelona mu gihugu cya Espagne mu kiringo c'imyaka itari mike irangiye.
Andi makuru avugwa cyane ku isi ni uwahoze atwara igihugu cya Panama yagitwaje umukazo Manuel Noriega yitabye Imana afise imyaka 83 y'amavuko. Perezida wa Panama Juan Carlos Varela yatangaje abicije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko urupfu rwa Noriega rurangije ikiringo cya kahise k'igihugu kandi ko akwiye gushinguranwa iteka. Noriega yarinjiye ibitaro mu ntango z'uyu mwaka aho yavugwa kanseri yo mu bwonko imbere y'uko akurwa mu nzu yarafungiwemo kugira cirigwa urubanza. Noriega yari yabanje gufungwa yagirizwa kurya ibiturire no kwica abatavuga rumwe nawe ku ntwaro yiwe mu myaka y'1983 gushika mu mwaka w'1989. Noriega yakuwe ku butegetsi na Leta Zunze za Amerika mu mwaka w'1989 munyuma aca ajanywa gufungirwa muri Amerika yagirizwa kudandazwa ibiyayuramutwe. Munyuma yaciye aja gufungirwa mu Faransa aho yagirizwa kandi ubucuruzi bw'amafaranga butemewe n'amategeko. Munyuma asubizwa muri Panama mu mwaka w'2011 gufungirwaye.
Abdoulaye Wade yahoze ari perezida w'igihugu cya Senegal afise imyaka 91 muri iki gihe azoza ubwa mbere ku rutonde rw'abakandida batavuga rumwe na Leta mu matora y'abashinga amateka azoba ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi. Ibyo byatangajwe n'abafasha biwe byatangajwe ku muhingamo w'ejo ku wa mbere inyuma y'urunani rw'imigambi itavuga rumwe na Leta irenga 40 rusambutse. Biteganijwe ko ikiranga minsi cyo gushikiriza amazina y'abakandida mu matora y'abashinga amateka mu kwezi kw'indwi kirangira mu ijoro ry'uno munsi wa kabiri. Nta myaka abakandida barondera kwitoza mu nama y'abashinga amateka basabwa kutarenza ihari. Intsinzi y'abashinga amateka batavuga rumwe na Leta ya Perezida Macky Sall yotuma Abdoulaye Wade ashobora gutuma umuhungu wiwe Karim Wade agirirwa ikigongwe.
Radio Ijwi ya Amerika, programa radio yacu tibashikiriza buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook ni address ni radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu vewo akaburungu com.
Mwanda ya kumbiriza wa jiju ya Amerika ama kurabuwa mkarele inzego zitandukanye mu Rwanda zifite aho zihurira n'ubuzi kuri uyu wa mbere ziriwe mu nama nshinga mateka mu nama yo guhanahana ivyiyumviro igamije kuraba ico bakora ku kibazo cibura ry'ubuzi ni mu gihe muri ico gihugu ubushomeri buri ku rugero rwa 13 n'ibice 2 kwijana. Iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Atanga ishusho rusange ry'uburyo umurimo uhagaze mu Rwanda, Bwana Yusufu Murango uhagarariye ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare yavuze ko habayeho impinduka mu buryo bw'imibare y'abatagira akazi mu Rwanda uko yari ihagaze n'uburyo ihagaze kugeza ubu. Aravuga ko ikigo mpuzamahanga cy'umurimo n'izindi mpuguke bahinduye igisobanuro cyari gisanzweho ku bafite akazi n'abatagafite. Igisobanuro cya mbere cyavugaga ko umuntu wese wakoraga icyari cyo cyose kimutunga byibura isaha imwe mu cyumweru yafatwaga nk'ufite akazi. Icyo gihe ubushomeri mu Rwanda bwari hagati ya 2-3% bihabanye n'ibisobanuro bishya umuntu afatwa nk'ufite akazi igihe ibyo akora bihemberwa cyangwa se bigatanga umusaruro mwinshi agasagurira amasoko. Bivuze ko benshi mu bahinzi mu Rwanda batabihemberwa batanasagurira amasoko ntibafatwa nk'abafite akazi, ahubwo bafatwa nk'abakora undi murimo utari akazi. Kubwo ibisobanuro bishya ku muntu ufite akazi n'umushomeri, ubushakashatsi bw'agateganyo bw'umukwezi kwa 8 umwaka ushize wa 2016 n'ukwezi kwa 2 uyu mwaka burashyira ubushomeri kuri 13.2% mu Rwanda. Mu mijyi 16% mu cyaro 12.6%. Mu bisobanuro bya mbere mu cyaro bafatwaga nk'abafite akazi kubera bagera kuri 70% ari abahinzi. Imibare y'agateganyo ikomeza kugaragaza ko ubushomeri mu rubyiruko cyane rwize buri hejuru. Abarangije amashuri yisumbuye bari kuri 23%, mu gihe kaminuza n'amashuri makuru bo bari kuri 18%. Imibare iragaragaza ko abarangije icyiciro rusange tronkome bari kuri 11%, abadafite ishuri na rimwe bari kuri 10%. Mu bisobanuro by'ubutegetsi impamvu bitera nuko batarize batanenga kaza kariko kose mu gihe abize nabo hari imirimo bumva ko batakora. Kuri ibibazo Madame Judith Uwizeye ministre w'umurimo n'abakozi ba leta mu Rwanda aragaruka kuri zimwe mu ngamba ubutegetsi bushyize imbere mu kugerageza guhangana n'iki kibazo.
Hari gahunda ikomeye igihugu cyacu gishyizemo imbaraga igendanye no gukurura abashoramari ndetse no kubaha ibyangombwa byose cyangwa se incentives zihagije kugira ngo twagure isoko ryacu ry'umurimo. Nuvuga ngo ibyo twakora byose tutaguye isoko ry'umurimo n'ubundi ni wahandi abazarigana bazarushaho kuba benshi kurusha isoko ry'umurimo ko ringana. Hari ugufasha kandi abo bashoramari kubona abakozi bafite ubumenyi.
Muri iyi nama nyunguranabitekerezo ku cyakorwa ku bibazo by'ibura ry'akazi mu Rwanda, ikigo kibarurisha imibare cyakomeje kugaragaza ko nubwo bimeze bityo imirimo yateye imbere. Kiravuga ko hagati ya 2011-2014 imirimo yiyongeyeho 24%, ni ukuvuga 8% mu mwaka, mu gihe abaturage bo biyongera kuri 2.4% mu mwaka. Ariko nikigaragaza niba nta mirimo ihangwa igahita izimira ku mpamvu zitandukanye, ni ingingo yateye bamwe kuyibazaho. Profesori Gustave Tombora n'umuyobozi mukuru wungirije akaba n'umushakashatsi muri kaminuza y'ubukerarugendo na mahoteli UTB.
Mwagaragaje muti increase igeze ku kuva mu 2011 kugera 14 ni 24 n'ibice 4. Ariko se izo businesses zose nta nimwe yapfiriye aho ngaho, byibuze muri statistics ngo tumenye ko hari business itarakoze. Kuko mwana bivuze informal sector ifite 92%, kandi informal sector ni businesses zikunze gupfa zigitangira kenshi. Ibyo nabyo rero bibayeho byadufasha kugira ngo dutange igitekerezo uko byagenda.
Iki kibazo ubutegetsi bwemeza ko bukigikoraho ubushakashatsi. Kimwe mu bishyirwa mu majwi mu bikomeza gutera ibura ry'akazi mu Rwanda harimo uburezi budafite ireme no kuba amwe mu masomo adatanga amahirwe yo kubona umurimo. Ibyo bigatera bikorera guseta ibirenge mu gutanga akazi. Hari aho ariko bishobora kumvikana nko kwitana ba mwana. Bwana Dani Maniriho ashinzwe ireme ry'uburezi cyarimwe n'umushakashatsi muri kaminuza y'abadivantisti Mudende.
Usanga kenshi abatanga akazi n'abatanga ubumenyi bameze nka babandi bavugwa muri Bibiliya bariho bubaka umunara w'ibabeli. Umwe akabwira undi ngo zana itafari, undi akazana ibuye. Uzanye ibuye akavuga ngo jye naketse ko ndumye itafari. Nicyo kibazo dufite. Kugeza uyu munsi ntaho dufite duhurira ngo abatanga akazi tuganire n'abatanga ubumenyi babwire bati dore ibyo dukeneye ibyo mugomba kudutegurira naze tubabwire tuti dore uko tubitegura
ukurikije impamvu zishamikiye ku ruhuri rw'ibibazo biri mu murimo byumvikana ko kubikemura bitari bya vuba aha bwana Bernard Makuza ukuri inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena gasaba ko inzego zose zabigira ibyazo
nuko ari ikibazo twese kiba kitureba nta wivanamo ntanwe ukuye kumva ko ngo ikibazo ase nkaho ashaka kugihirikira ahandi biratureba twese twemeranwe rwose tugira icyo dukora kuko turagishoboye
ku isoko ry'umurimo 92% kw'ijana by'abafite akazi mu Rwanda babarwa nk'abari mu kazi k'intica ntikize kandi bibagiraho ingaruka zitari nke nko kubura umutekano mu kazi kuba batemerewe inguzanyo mu mabanki n'izindi ku cyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye no guhanga imirimo 200,000 muri mwaka idashingiye ku buhinzi kugeza ubu haboneka 146,000 imibare y'ubutegetsi ivuga ko kuva mu 2000 hamaze guhanga imirimo 1,170,000 kandi ko 2020 zagira haboneka 3,300,000 imibare bikunze kugorana kuyumvisha abadafite akazi kongera ibigo by'imyuga bizwi nk'udukiriro ubutegetsi burabifata nk'imwe muri nkingi za mwamba zizifashishwa mu kuhangana n'ikibazo ah bagira ubusaijwi rya Amerika ikigali
urakoze Eric kuri iyo nkuru mu Burundi abasirikare bo mu rwego rw'intwazangabo harimo intwazangabo zo mu rwego rwo hejuru bita officier supérieur mu rurimi rw'igifaransa barenga 20 baherutse kwirukanwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bagirizwa kuba bagiye kunonosora ibyigwa mu mahanga barangije baca bigumirayo umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eroge buri kaneza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
Abo basirikare b'intwazangabo birukanywe bose hamwe ni 23, 19 na basirikare bakuru bakuru officier supérieur mu gifaransa nayo bane intwazangabo zisanzwe officiers subalterne Umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko bose bari bagiye kunonosora izigwa mu bihugu by'Ububiligi, Ubufaransa na Canada barabaye hagati y'umwaka w'2005 n'2008 bakaba bategerezwa gutahuka mu Burundi imbere y'umwaka w'2015 uhera Umuvugizi wa President Nkurunziza asanga ari bisanzwe ko abasirikare bangana gutya basezererwa nubwo ari umugwi w'Ikarerwa ndenza ko
ingingo yari imaze gufatwa muri kahise ku Burundi na cyane cyane ko inyifato nk'iyo yagizwe n'izo ntwazangabo yari imaze kwibonekeza ku zindi ntwazangabo si inyifato nziza kuko ni inyifato y'ukungura abandi ariko icyo mumenya nuko mwene iyo nyifato imaze kwibonekeza no mu yindi migwi y'abakozi nk'abigisha muri kaminuza abaganga mbere n'imwe n'abasaseridoti barungikwa na ekleziya kwiga mu bindi bihugu cyangwa mu bundi butumwa bagafata ingingo yo kwigumirayo baba barondera karusho muri ibyo bihugu barimo iyo maze kurangiza amashuri bashobora guhitamo gukora muri ibyo bihugu aho sanga kenshi bafatwa neza gusumba nk'uko bafatwa mu gihugu cy'amavukiro
ariko icyegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu Leon Sengenda Kumana ibonamo indi nsiguro
ikimenyetso cyerekana ko ibyo tuzigize imitsi tuvuga abantu bagaharira ko inzego zije gucungira amahoro n'umutekano nazo zikise ibibazo abantu bagaharira ngo byaze ratekanye zimeze neza abantu babanye neza cyane kimenyetso cyerekana rero ko naho nyine hari ibibazo mu gihugu naho nyine hacaba ibibazo urinzo utakazi rero ukikura mu kazi ukakavamwa ugahunga igihugu canke ukaguma iyuri wize kugwana ufite inko cyo yumvira umunyagihugu wasazwe nawe arabo baraba ku we twenge turazi ko hari n'abandi baguma bahunga bagahungana ngo
amakenga ngenda ku mana umuvugizi w'umukuru w'igihugu aramumara
abantu ngaho nibahumure kijya mbere abasirikare barangiza ibyigwa byabo mu mahanga hama bagahitamo kwigumira mu mahanga abantu niboreka kwibaza ibibazo byinshi mugabo ico twabamenyesha ico mwofata nuko abo basirikare ntibameze nk'abajya abasirikare bandi tumenyereye abasirikare bamwe n'abaganga karuhariwe abandi n'abahinga banusi ubuhinga n'ubumenyi budasanzwe mu nyigisho za kaminuza so abantu bagiye benshi ntibize n'ibyukoresha umuheto ngo bahungabanye umutekano n'abantu bagiye kurondera ubuzima bagiye kurondera karusho mu gukorera novuga imishahara yisununuye cyane ubwenje niyo barakorera mu Burundi
Karegwa nemeza ko atamusirikare n'umwe yari afite ikibazo cy'umutekano muri abanse guta
igisirikare cy'u Burundi cyakoze ukwihangana kudasanzwe mu kubarindira ariko amaso yaheze mu nzira bose barabimenyeshejwe mbere n'amabuse yabo z'imfashanyo baronka kugira ngo bashobore kubandanya ibyigwa zaciye zihagarikwa ariko nta n'umwe yashimye kwikubita agashingwa garuke abo bahora ari intwazangabo ko kuva uno munsi nibacitwa intwazangabo n'abantu bashobora kuvuga barashobora kwivugira mugabo ikizwi nuko ata n'umwe arondegwa umuntu arondegwa kubera amakosa yiwe kandi ntumuntu yagirizwa amakosa kubera umugwi intara cyangwa ubwoko akomokamo yagirizwa amakosa abasanzwe ahanwa n'amateka abona nk'uko mwabyumvise barenze amategeko igisirikare cy'u Burundi abona bo umugwi wose babaturukamo intara yose cyangwa ubwoko cyangwa umuryango baturukamo amategeko abahana cyo kimwe bose
Uko biri kose ngenda ku mana bona ku inzego z'umutekano zikwiye gukomezwa kurusha
abajejwe izo nzego zije gucungira amahoro n'umutekano dore ku mukuru w'igihugu wenyene kucikazwa kwicari ngo gitagira inzego zigira ucungira amahoro n'umutekano zikwiye zubashwe zibashe nazo nyene igihugu gitise abajejwe gucungira amahoro n'umutekano batabakomoka bagahunga cyanje babatumye hanze bagaca bagumayo cyanje bagiye kwiga bagaca baherayo nta kazo za kiba gitise nta amahoro kiba gitise no kucicarira rero ibyo biyuri bigahagarara kugira ngo abo bantu bose bagiye hanze tusirwanisha bagarutse bava makambi y'impunzi bava aho bari hose kuko imirana imperuka kivugwa cyatoreka kana ngaha
kuva hibonekeje injyana za politiki mu Burundi mu mwaka w'2015 abasirikare batari bake barimo bari mu butumwa bw'akazi cyanke kwiga hanze y'igihugu ntibatahutse hari n'abavuye mu gisirikare mu gihugu hagati bahungira mu bindi bihugu mbere bamwe muri bo bakaba bamaze gutangaza ku mugaragaro ko bagiye gushinga imigwi y'abagwanyi eroje wikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Arakoze loje tuvi mu Burundi dusimbire mu karere ko hafi umuryango wa karere kibiyaga binini ICGLR mu majambo make uvuga ko gukura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihugu bigize inama mpuzamakungu y'uwo muryango bidashobora kuba inyishu ku kibazo cy'umutekano muke mu gice cy'ubuseruko bwa Kongo. Ibyo bibaye nyuma yaho mu ndwi iheze amwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri Kongo yasabye leta ya Joseph Kabila kwiyumvira kuva muri ICGLR. Umukuru wa Societe Civile mu ntara ya Kivu yo mu buraruko Thomas Dakin Mwiti atunga urutoki bimwe mu bihugu kwica nkana amasezerano yo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Congo Kinshasa yemejwe mu 2013. McDonald Mwakasendire avugira umunyamabanga bw'inama mpuzamakungu yiga ku kibazo by'akarere kibiyaga binini yabwijwe rya Amerika ko ivyo birego atarukuri yavuganye na mugenzi wacu Claude Kabengera.
Uyu muryango w'ibiyaga bigari ntushobora kubiha agaciro. Murabizi ko gushyiraho uyu muryango byashingiye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Congo nyuma y'aho umutwe wa M23 utsindiwe abarwanyi babo bajyanywe mu nkambi zitandukanye mu Rwanda ndetse na Uganda. Hari n'amasezerano yemejwe yasabaga yuko aba bantu bagomba gusubizwa mu bihugu byabo. Kugeza uyu munsi hakozwe ibishoboka byose ngo iki kibazo cy'abo bantu gikemurwe neza nk'uko amasezerano ya Nairobi abiteganya. Ibyo rero si byo ko ayo mashyirahamwe yasaba leta ya Congo kuva muri uyu muryango kubera ko ari nawo muryango wonyine uri muri aka karere uri gukemura iki kibazo cy'amahoro n'umutekano.
Uyu mugabo uyobora Societe Civile muri Kivu y'Amajyaruguru ararega akomeje u Rwanda na Uganda kohereza abarwanyi ba M23 aho muri ayo mashyamba ya Congo. Ntago abayobozi b'u Rwanda na Uganda babyemera, ni ibirego kandi bitumvikanye ubu gusa. Haba hari abandi barwanyi ba M23 bakigaragara muri ayo mashyamba?
Well, I can tell you there's nothing like that. These are just issues that are being raised.
Reka nkubwire ko nta kintu nk'icyo kigeze kibaho. Ibyo ni ibintu byazanwe gutyo gusa. Muribuka mu biganiro biheruka guhuza abaminisitiri b'ingabo mu karere, kimwe mu bintu baganiyeho ni ikibazo cya M23. Hari icyo abaminisitiri ubwabo basabye n'icyo bagiye gukora mu gukemura iki kibazo. Nta kintu cyo gushyigikira M23 gihari haba ku Rwanda cyangwa Uganda. Ntacyo rwose. Guverinoma ya Congo yagakwiye kuba yarabirangije ariko ntigeze ibikora. Birumvikana ko abo bantu bashobora gutorokera mu mashyamba ya Congo bakabura, wenda bakaba banatangiza umutwe wigometse, ariko ubu ngubu ibintu biri mu buryo. Twamaze gushyiraho ishami rishinzwe gukurikirana umutwe wa ADF. Icya mbere ni ukureba niba ADF itahinduka umutwe ukomeye wahungabanya umutekano. Icya kabiri ni uko abasirikare ba MONUSCO n'aba Congo basabwe gushyira hamwe aho byaba bikekwa ko abarwanyi ba M23 baba baturutse baba bari kwisuganyiriza. Ibyo ni ibintu biri gukorwa hifashishijwe ibihugu bitatu: u Rwanda, Congo Kinshasa na Uganda. Nta kibazo cy'umutekano nk'icyo bari kuvuga kiraboneka.
None uratekereza ari iyihe mpamvu yaba yatumye aya mashyirahamwe yongera kurega ibyo bihugu uvuga biri kugira uruhare mu kugarura amahoro muri icyo gihugu cyabo?
Aya ni amashyirahamwe nyine kandi afite uko abona ibintu, ariko ku bijyanye n'amahoro n'umutekano dufite amashami ari gukurikirana uko ibintu bimeze. Igisirikare kirahari kandi dufite n'ubundi buryo bugenzura iki kibazo cya Congo. Icyo kintu iyo kiba gihari bari kubitangaza mu nama nk'uko nabivuze, kandi abategetsi ba Kinshasa nibo bari kukiza.
McDaniel, ku bwawe usanga ari iki gishobora kuba mu gihe Congo yakwemera gufata uwo mwanzuro kuva muri iyi nama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari?
Kwikura muri ICGL si wo muti. Igisubizo ni ukumenya ko mu burasirazuba bwa Congo hari amahoro n'umutekano. Ntiwavuga ko uyu munsi M23 yongeye kwisuganya ko yabaye imbogamizi y'umutekano. Ni abantu bake bake batoroka inkambi zabo kandi bamwe muri bo bafashwe na Leta ya Uganda. Hari n'ababuranishijwe. Kugeza ubu iki kibazo kiri gukemurwa kandi ubukana bwa M23 bwashyizwe hasi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Abashingamateka baturuka muri Kenya batumye ibikorwa by'inama nshingamateka by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bihagarara kuri uyu wa kabiri. Umushingamateka umwe gusa aturuka muri icyo gihugu niwe yaje, abandi umunani ntibitavye ibikorwa. Umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha niyo nkuru adufiti.
Honorable members, I have 31 members seated in the chambers, that is above half.
Uyo ni honorable Daniel Frede Kidega atwari na mashinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ati ngaha hari abashinga mateka batarenga 31. Ati byo ntibyari ikibazo kuko barenga igice cy'abashinga mateka 45 bose hamwe. Igikomeye ni uko igihugu cya Kenya cyaserukiwe n'umushinga mateka umwe, kandi amategeko avuga ko n'imiburiburi igihugu cyose kibwirizwa guserukirwa n'abashinga mateka batatu kugira ngo inama ikorane. Ati kubera ibyo ibikorwa birasebijwe.
We don't have quorum. Rules 12 compels me to adjourn the house.
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya iyo abandi bashinga amateka umunani b'Abakenya bari, maze Honorable Agnes Mumbi Ngaru uwo mushinga amateka umwe Rudende yitabye aratwishura.
In my country, Kenya is going through some election processes.
Ati mu gihugu iwacu muri Kenya turi mu bikorwa bitandukanye by'amatora. Abashinga amateka bashasha bazoze guserukira igihugu aha muri inama nshinga amateka ntibaratorwa. Hamerewe n'amatora ku rwego rw'umukuru w'igihugu atarikanije mu kwezi k'umunani. Ibyo biri mu byatumye batitaba kuko kumbore bari muri ivyo. Uti kuko ijewe ndi ngaha nitavye nuko numva ndi ku kazi kanje nzorangize kiringo itariki zibiri z'ukwezi kwa gatandatu. Eka namba ivyabaye se gushaka kuburabuza ibikorwa by'inama nshingamateka n'amategeko yaho nyanzwe.
It is not controversial.
Ivyo vyababaje abandi bashinga amateka. Emerance Bucumi aserukira Burundi.
Tuvyakiriye nabi cyane. Urabona twariko turarangiza ikiringo, twifuza yuko turangiza ikiringo neza, ibikorwa biriko bigenda neza. Mugabo dutanguye guca duhagarika ibikorwa tugasohoka tugataha, urabona yuko atari ibintu byiza cyane. Bamwe baravuga yuko bari muri iki kiringo bariko bitegurira amatora mu gihugu cya Kenya. Bo bari muri kampanye, baratanguye kampanye.
Ibikorwa by'inama nshingamateka bisigaje iminsi itatu kuko bizorangira ku munsi wa gatanu w'indwi. Igikorwa gikomeye bafise ni ugutora amafaranga umuryango wa Afurika y'ubuseruko uzokoresha ku mwaka uza. Aho Odette Nyiramirimo aserukira u Rwanda arahafitiye amakenga aravye ingene vyagenze kuri uyu wa kabiri.
Byambabaje, twari dufite ibintu byinshi kuri gahunda cyane cyane birimo kwiga bije, none urabona niba badusibije fite ubwoba bise nejo badusibya bikaba byatera ikibazo ko dutora bije bikazaza yenda muri era itaha cyangwa nabo byo bakagumya bakayisibiza nayo, kuko mu byukuri abanyakenya ntibaratora, bagiye kwiyamamaza kugira ngo batorerwe kugaruka. None dure ejo nitunahura hari ibyo dushobora kutarangiza.
Kubande nabo nka Jean Marie Muhigwa aserukira Burundi bibaza ko harimo imva za politike mu gusiba kw'abakenya.
Birababaje ko abashinga amateka bo muri Kenya batashoboye kuza kugira ngo dushobore kubandanya ibikorwa. Uraze ko ni politiki bashobora kuba bafite imvo yatumye bataza.
Bamwe mu bashinga amateka bari bitavye ibikorwa nka Patricia Mugore Nejo haje bakiga aserukira u Rwanda babona ko hakwiye kubaho ibihano bitegekanirijwe abogerageza kudindiza ibikorwa.
Hakabaho uburyo bwo guhana abantu baretse kwitabira amanama ku mpamvu zitagaragara, kubera ko buri gihugu gishobora kuba gifite uburyo gitekereza. Ushobora gusanga hariho ushobora kubikoresha kugira ngo ahime abandi.
N'utwara inama nshingamateka yasabye ko abashinga amateka bose bokwitaba maze bakarangiza ibikorwa by'ikiringo cyabo cya nyuma neza. Yaciye yunguruza ibikorwa kuri uyu wa gatatu mu gatondo. Pierre Clavin, inkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver ni kuri iyo nkuru kandi turangirije ko ibi biganire mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro
na Fidel Niyongabo washize hamwe ibi biganire Fatuma Alimasi Karara tubifurije kugira ibihe byiza.